ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi nubwo gupima inda mu Burundi bikorwa ku buntu, abagore bajya kwa muganga kuzipimisha zitararenza amezi atatu baracyari bake.
Arike na kumwe n'imbere atingira ngo sibyo batariro muganda tebatire kanze gusuzumisha cyangenda haheze cyo kiringo
tetarangoye birashika cyangenda ati cyo kiringo cy'amezi ane. Harimo batinye bavuga ati ngo jewe ngo bumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoka ngayitse nkwaye inda ngumwe natarakura.
Abo ni bamwe mu bagore bo mu ntara ya Makamba bavuga kuri icyo kibazo. Intambara hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa Nyatura abazungu yahitanye abantu 10 muri territoire ya Masisi. Ministri w'imari wa Amerika Janet Yellen yaganiriye n'abayobozi b'ibihugu bya Afrika yasuye ibyerekeye ibihano ku Burusiya, naho umukuru w'urwego rw'ububanyi na mahanga rw'Uburayi Joseph Borrell arasaba Afurika y'Epfo kumvikanisha Uburusiya guhagarika intambara muri Ukraine. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuhere kwa vugwa hirya no hino, ministri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen aracyari muri Afurika y'Epfo kugera ejo. Yahageze avuye muri Senegal na Zambia, yatangaje ko yaganiriye ku bihano ku gihugu cy'Uburusiya muri buri gihugu yasuye. Eugene Mukankosi, byagenze bite?
Janet Yellen yavuze ko yaganiriye ku bihano mu rwego rw'ubukungu ku bijyanye n'uko Uburusiya bwavogereye Ukraine, kandi ko yarafite icyizere ko amasezerano ataha ku bijyanye n'igiciro ntarengwa cya lisansi kizaba cyumvikanweho mu bihe bya vuba. Yavuze ko ibihano biri ku Burusiya babifata batajenjetse, kandi ko habaye kubirengaho haba ku ruhande rw'abanyemari cyangwa urwa guverinoma, Amerika yasubiza vuba na bwangu kandi ihanukiriye. Uwo muyobozi yapfunditse uruzinduko yagiriraga mu bihugu bitatu ku mugabane wa Afurika rwari rugamije gushimangira umubano wa Amerika n'uyu mugabane mu by'ubukungu no guhindura uburyo Ubushinwa bumaze igihe kirekire bugaragara cyane mu buhahirane no mu bijyanye n'inguzanyo mu bihugu byinshi bya Afurika. Minisitiri Yellen yaniboneye bimwe mu bibazo abanyafurika y'Epfo bahura nabyo buri munsi kubereka twa ry'umuriro rimaze imyaka irenga 10 riba mu gihugu. Intumwa yarayoboye ziboneye ko umuriro ukatwa mu hoteli bari bacumbitsemo i Pretoria, kandi bamaze igihe kitari gito baganira n'abayobozi ba Afurika y'Epfo n'abo mu rwego rw'imari ibibazo bijyanye n'ingufu. Nubwo ariko hari ibibazo bijyana nabyo, Minisitiri Yellen avuga ko yanabonye icyizere nyacyo, ubushake ndetse n'amahirwe amasosiyete ya Amerika yabonye muri Afurika y'Epfo.
Umuyobozi mukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell yatangaje uyu munsi ko ikwiye gukoresha umubano ifitanye n'Uburusiya kugira ngo bwumvishe guhagarika intambara muri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Joseph Borrell yatangaje ko batariko basaba Afurika y'Epfo guhitamwo uruhande uru canke urundi. Yamarasaba ibihugu byo ku isi kubahiriza amategeko agenga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yabitangaje ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Afurika y'Epfo na Lady Pandor ku mugwa mukuru wa Politique Pretoria mu rugendo arimwo muri ico gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburaya ubona ko Afurika y'Epfo ari igihugu gikorana n'Uburaya cyane hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Na Lady Pandor yatangaje ko atari Afurika y'Epfo yonyene canke ibindi bihugu byo muri Afurika bitegerezwa kugira uruhara ku vyerekeye kurondera amahoro. Borrell ari mu rugendo muri Afurika y'Epfo kuva ejo kwa kane. Avuye muri Afurika y'Epfo azoja mu gihugu cya Botswana ejo ku munsi wa gatandatu, aho azogirana inama n'abategetsi batari bake b'icyo gihugu harimo umushikiranganji ajejwe imigenderanire Lemogang Kwape n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika yo mu bumanuko SADC Elias Magosi.
Abanyanigeria bahungiye iterabwoba rya Boko Haram mu majyaruguru ya Kameruni batangiye gusubira iwabo muri iki cyumweru ku wa mbere. Abagera ku 2000 bazaba batahutse. Nanone Eugene Mukankusi.
Nubwo abo batashye ariko izindi mpunzi 176 baracyagononwa gusubira muri Nigeria. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kameruni avuga ko amakamyo atwaye impunzi z'abanyanigeria biganjemo abana n'abagore yahagurutse mu nkambi ya Minawawo muri iki cyumweru yerekeza ibanki muri leta ya Borno muri Nigeria. umubare munini w'abana n'abavukiye mu nkambi. Ababyeyi babo bari barahunze nyuma y'uko abarwanyi ba Boko Haram batangiye kurwanira intagondwa za leta ya Kiyisilamu mu 2009. Cassian Tamfo w'imyaka 47 y'amavuko avuga ko umuryango we wahunze mu 2015 ubwo Boko Haram yateraga umudugudu bari batuyemo wa Ngawuro igategeka abagabo bose kwinjira muri uwo mutwe cyangwa bakicwa. Avugana n'itangazamakuru ryo mu karere yagize ati "Iki ni igihe cyo gusubira iwacu. Twamaze imyaka 8 muri Cameroon, tugiye gusubira mu gihugu cyacu kubera ko gifite amahoro." Tamfo n'izindi mpunzi zitahuka ku bushake bashimira igihugu cya Cameroon cyabakiriye. Itsinda ririmo gutahuka ry'impunzi z'Abanyanigeria niryo rinini rivuye muri Cameroon kuva mu 2021 ubwo 5,000 basubiraga iwabo hamaze kwemezwa amasezerano hagati y'ibihugu byombi n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR. Cameroon icumbikiye impunzi z'Abanyanigeria 109,000 harimo 74,000 bari mu nkambi ya Minaowo n'abandi 35,000 baba mu miryango y'abakiriye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugenda kuri waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na Instagram mudusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turaje mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuhere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'igihugu zarwanye uyu munsi n'umutwe w'abarwanyi witwa Nyatura abazungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abantu 10 bahasize ubuzima, abandi 7 barakomereka, naho amazu arenga 150 yahawe inkongi y'umuriro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran bakomera ukorera Igoma, turi kumwe ku murongo wa telefone. Jimmy Shukran bakomera wiriranwa mahoro. Ye, iyi mirwano yatangiye ryari, yatewe nabande hagati y'ingabo z'igihugu n'uyu mutwe wa Nyatura? Ni bande bateye abandi?
Jepe mtaguma ni mirwano yatangiye umunsi w'ejo kuwa kane nijoro, aho ingabo za Kongo FARDC zageze mu duce turimo na tumwe, turimo kwa Kazinga, turimo kwitwa kwa Kadaranga, kwa Bashikiko. Ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'amakimbirane y'ubutaka amazi meza ari muri ako gace. Ubwo abaturage bo muri ako gace bakaba bari biyambaje abarwanyi b'umutwe wa Nyatura abazungu mu kugira ngo babafashe kuba barangiza icyo kibazo cy'ubutaka n'ikimbirane y'ubutaka ari hagati yabo ndetse n'abagumba b'inka bakorera muri ako gace. Ubwo rero aba baturage nabo kuko barashinja ingabo za leta kuba zari zifatanyije nabo bashima kuko mubona bashe kuvugana nabo bavuze yuko
Jimmy ntabwo tukumva neza, sinzi niba umurongo wa telefone wabuvuyeho. Ntabwo tukumva neza, sinzi niba waba uvuyeho. Gerageza kwegera telefone, gerageza kwegera telefone kuko ntabwo urimo kumvikana neza. Wari uri muvuga uti abaturage barashinja
yo muri utwo duce arasubikwa, ubu n'abaturage bo muri utwo duce kwa Kadarangwa, Kazinga n'ahandi bose bahunze, ntabarimubahunze.
None uravuga ko ingabo za leta zarwanye na Nyatura abaturage bagakomereka abandi bagapfa, abaturage baricwa nande? Mu byukuri ni intambara hagati yabo, kuko haruguru hari yaruvuze yuko hari ikibazo cyo cy'amakimbirane ku butaka. Ninde wica abo baturage? Ni
mu byukuri abo baturage ndawurani ngo bise nande, kuko ubwinga za leta zahageraga zarwanye na Nyatura abazungu, igihugu nyine amasasu yabaye menshi, abaturage bo bamwe bagenda bagatirukana barapfa, abandi barakomereka. Ubu ngubu biragoye kuvuga kwemeza ko yuko abo baturage bari bishwe kutura kuri ingabo za guverinema cyangwa kuba bishwe n'umurwanyi wa Nyatura abazungu. Gusa ko habayeho gushyamirana gukomeye
Ibyo birabera kure kungana iki kwaho umutwe usanzwe uvugwa cyane wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo uri?
Umutwe wa M23 uri gace ka Gicanga, urabizi ko wafashe agace ka Gicanga ku munsi ejo na nyine. Uyu munsi hiriwe nta ntambara yabaye kuko FARDC yavuye mu gace ka Gicanga mu itangazo ry'ubugizi bwa Leta yavuze ko FARDC yahisemo kwivana muri ako gace mu rwego rwo kurinda abaturage kuko amasasu yari kugashambanikwa menshi ubundi abaturage bakakomerekera. Uyu munsi muri Gicanga umutwe wa 23 wiriwe muri Gicanga nyine FARDC nayo barareba nayo umugore bose baracunguranye. FARDC yahise burundu M23 nari muri Gicanga ariko ikaba iri gushaka gusatira ariko mwese naho nta gace karimo na Gicanga.
Jimmy shukran bakomera. Ntabwo umurongo wa telefone umeze neza ariko reka tugushimire, ahubwo tuguhe n'umwanya ugende utegure iyo nkuru tuze kuyumvisha noneho mu ijwi rirongoroye abakurikira ijwi rya Amerika. Urakoze cyane, nyaruka uyidutegurire neza. Tuve muri Repubulika Demokarasi ya Kongo noneho tuje mu Burundi mu ntara ya Makamba. Ababyeyi batwite bajya kwipimisha kwa muganga bakiri bake. Inkuru yaradijwe rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, twayisomewe na Thierive Ndayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda.
Kuva mu mwaka w'2005 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu, ariko nubwo bimeze uko urugero rw'abakenyezi baja gupimisha imbanye zitarenza amezi atatu baracari bake mu ntara ya Makamba. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi atatu. N'abakenyezi baja kwisuzumisha nyuma y'iminsi 15 bahejeje kwibaruka baracari bake, bari hagati ya 55 na 63% muri ico kiringo nyene. Abakenyezi twahuriye ku ibyariro ry'i Makamba bavuga ko
hari igihe nagumye niyumvira ati ngira ngo sibyo batariyo muganda tebaterekanze gusuzumisha canke ndahaheze icyo kiringo
tezarangoye birashika canke ndahati icyo kiringo cy'amezi ane. Harimo abatinya bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoba ngayitse nkwaye inda ngumwe natarakura bwarijya nikosa.
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza. Abakenyezi yo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baja kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga atatu. Ikindi kibituma nuko abagabo bigira sinda bibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze
kubera baragira isoni. Dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato makurikiza abana bakiri bato baca batinya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga.
Ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi irakorote nkuko nibitanga Dafroze w'inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe.
Harimo batinya bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoba ngayitse nkwaye inda ngumwe natarakura bwarijya nikosa naho umwana yaba afise amezi angahe urashobora kugenda rwose uba wabigize.
Ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije ni iminsi 15 inyuma yo kwibaruka. Iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza. Ikibituma n'udukogwa twishi two mu rugo. Niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'i Makamba ati abakenyezi bibungenze badafise ingorane ntibaza kwisuzumisha.
Mu gice cya mbere benshi baza kugira bafise ingorane gihe bimva kuri karibwa cyagiye abone ko amaraso ye karaza niho kenshi aza kwipimisha mbaye n'ahandi igitigiga cyari gito cyane gose kubera bataramenya akamaro uza kwipimisha imbani mu gice cya mbere.
Mugenzi we Ineza Alice nawe ati nubwo wowe ubona ibimenyetso byuko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko
kambere kogo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze no ugasanga ntiwibungenze cyangwa ukabona ninda iriko iratera imbere mugabo ugasanga n'izindi ndwara zirimo
kuzimbanye kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane
ukaza nko kumeza 6 tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise afisa ameza 3 umva kubikosora ko bigoye cyo kimwe niyo waje kare kwiyurumva uje kare cyo tuguha impanuro zingene uvyifatamo amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane
kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugene yo fungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake abo bakira nababa bafise ibibazo Nestor niyo saba
muri cyo gihe bakacabaza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize turi turabaza rero twasanga rero ni ingorane mu miryango acari muri bimwe vya kera n'izukana muzeyi basanga rero umugabo atankona n'umugore wiwe hakirikare atarakira zizanguma cyangwa igumare cyagisebura turakira abantu batari bake kandi ibintu byishubikira umwana nk'ivyo mu bisanzwe bisaba nuko vyatagiye
hari nabandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba byirondoka
cyangwa gasanga kubwira ati jewe ego nashitse mabukwe acya nkandisha uburoro bw'ibitoki najya ahantu hakandisha uburoro bw'ibitoki urumva n'ibicafu uri kongeramo akacasubira kuza rero yamaze gusebura
hari nabapfa kubera kuguma bava uturaso duke duke ariko bakabifata minenegwe Alice ineza
ashobora no kuguma yaragize akayemoraji gake gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadeshirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga ranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanye bamuroze ni biki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation postnatale conya nico cabivuyeko
Nestor niyo saba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma
kamunotero babyeyi nukuri nuko boza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukarahamagara yabo ingena meze tukarahamagara y'abana kuko n'amagara y'abana gihe baje tusha tubahimiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafite akamaro gakomeye cyane gose rero nkabasaba yuko umubyeyi wese ayivuye ngaha yije kwibaruka yoweza akagaruka tukasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi zibiri amagara tukasubira tukamusuzuma tukarahamagara yiwe ameze neza umwe n'umwana wiwe
mu ntumbero yo gukwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria amavuriro arafise abaremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi 3 canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake
kwiganirwa umugabane wa Afrika birimo birafata indi ntera hagati y'ibihugu by'ibihangange by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya. Muri iyi minsi abategetsi batandukanye babyo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya barimo baragenderera umugabane wa Afrika. Ni iki gitera uku guhiganirwa Afrika? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo harabiganiraho na Athanase Karayenga inararibonye mu mwuga w'itangaza makuru ipari mu Faransa na Prosper Niyoboke wigisha iby'ubukungu muri kaminuza y'u Burundi no mu zindi kaminuza.
Nishije cyane sikitangaza kubona yuko ibihugu bikomakomeye bitabwe kubona yuko Afurika ifite agaciro si ubwa mbere mugabo ubu bigiye kuba kugaragara rwose gusohoka icya mbere cyose ni uko burya urabye nko mu nama mpuzamakungu yo muri Nations Unies i New York ibihugu byo muri Afurika ni 54 amajwi yabo ni menshi uko izimana ukayigarurira cyangwa ukaranga igice gikomeye n'ayo majwi urabona ko ushigikiwe n'abantu benshi ikintu cya kabiri ni uko Afurika naho nyine tukiri mu bukene bwinshi ni umugabane w'isi ufise amahirwe yuko mu myaka iza uzaba ufise abantu benshi cyane benshi heraba ndaguha nk'akarere nka Nigeria bavuga yuko imaze kugera ku miliyoni ishika amajana abiri bamwe bavuga amajana abiri na 50 ubirazi miliyoni amajana abiri na 50 ni nk'abantu bo mu Burusiya ubagwije na kabiri bivuga yuko mu minsi iza ari Nigeria, ari Ethiopia, ari Egypt, ari Afrika du Sud, bisa abantu benshi benshi cyane. Bivuga yuko rero n'abantu bazashobora kugura ibintu. Ugurishije ikintu muri Nigeria, ugurishije ikintu muri Ethiopia, muri Afrika du Sud, mu bihugu bikomakomeye nk'ivyo, ukajyana y'imiduga, ukajyana y'amaordinateur, ukajyana y'indege, ukajyana ubuhinga bwose bushoboka.
Ego turabibandanya ni vyinshi nivyo muri iki kiganiro nawe ku ruhande rwawe Professor Prosper niko kibibaye cyane muri iki gihe byarabaye muri kahise hari imishyamirano ubu byo babitewe n'iki cyo gishika gishasha cy'ivyo bihugu by'ibihangange muri Afrika muri make
murakoze kuri ico kibazo naho ndabumva buke buke nabi nabi no fatira gambere kuri ivyo umuhinga umeshe makoreje kuvuga no vuga ni nkuko bihugu bihangange biriko biranyinyurana biko birafitana ama muri kahise no mu kwa bisanzwe bitekanye ku isi twagwa hari ivyo byahora bigendegwa ko no vuga nk'amatatano ni nk'intumbero isi yari ifise ahanini no vuga ko hari ivyo byari imbere y'ibindi andi ndo kuja kuri no bwanki igihangano nk'aba president America aho mbona ko isukundi gende ikorana yegiranye n'abanyaburaya badufatiye kuri iki kiza kihitiye kikiri ngaho hagati y'u Rusiya na Ukraine hariho yindi ntumbero n'ikindi gihagararo byo guko biragira bivanye nuko bari kuranyiburana ugasanga amasoko kwera atasanzwe atunganijwe byarabikoreshwa guhanahana bavuga ibyankenerwa mu byo kwimbura matière première cyangwa ibya energi byarahindutse bivuye kuri icyo kiza bivuye n'uko ayo masezerano fatiro yahoraho yahindutse dufatiye nka birya bigo binini binini niko bategura uko isi yo twaga cyangwa ubutunzi bwogenda muvuga nkajya amayetisiyo hejuru nkajya ya bitonuz na FMI ke fomonete international ya banki mondiale urabona ko ariho bisanzwe bigomba kubiteraga agagere bigashinga ibyago ibyo byose rero biri mu ntumbero ituma haba ukuntu gutahura uko ibintu biteza kugenda no kunyinyurana hagati mbe ninde agiye kuja imbere y'abandi iyo ubona rero uzi ko ari we agiye kuja imbere cyangwa yiyumvira ko agiye gukomera aheza akavuga ati reka ndondere abo twobikurana bashaje mbe kuri iki Afurika Afurika ndetse ko ifise abantu benshi ifise n'ibyankenerwa yaba mu by'iterambere by'umukibano cyane cyane mu by'iterambere bya industrialisation by'amashyirahamwe by'ubutunzi turavye turetse ibihugu biri mu ngwano nk'Uburusiya n'ibindi bihugu si ndetse Afurika niyo ya mbere
reka turaza kubibandanya mu kiganiro reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Kwizera Lucky Ahmad uratwumva
yego yego ndabumva
uhamagaye urihe
uhamagaye ndi mu Rwanda nkajyaje ku Rwanda mu kare ka Rulindo umurenge wa Buyoga
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza
ni icyumviro ariko kivanze n'ikibazo
bishikirize
ndagira mbire abatumirwa ko tubona ko ibihugu byitwa ko byateye imbere hari izo Amerika arubwo Bushinwa arubwo Burusiya ari bibandanya cyangwa se bikomeza kwiyunga ku bihugu bya Afurika mu rwego rwo gushaka amaboko cyangwa se mu rwego rwo gushaka gukorera cyane cyane gushora imishinga muri Afurika usanga ari nk'igitutu ibihugu bikorera ugasanga nk'Amerika ibona Abarusiya baje muri Afurika ndetse n'Abashinwa Amerika igahita yinjira kuri icyo kintu kuvuga ngo dushaka kwinjira natwe muri Afurika ngo duheze Abarusiya ese kubera iki abo bantu bataza kubera iki Afurika twebwe tutakwigira tukishoramo imari ahubwo abo nabo bakaza ari nk'abaparteneri aho kugira ngo baze ari nk'abantu bashaka kudutegeka mu kuba twagira twashora imari yacu cyangwa uzasanga niyo badushoyemo imari bagazana investimenti zimwe na zimwe usanga ya myanya ikomeye ya myanya ihembwa amafaranga menshi ifitwe n'abenegihugu babo n'ubundi mukabakabaho ikintu twita mu bukungu profit repatriation ugasanga inyungu nyinshi n'ubundi iri kwigira muri bya bihugu n'ubundi byateye imbere ese hakorwa iki kugira ngo hadivelopingwe level of skills mu bihugu by'abanyafurika mu banyafurika kugira ngo dusange ko na ya mishinga yazanwe na bya bihugu byateye imbere abanyafurika natwe tuse nkaho dufitemo imyanya ikomeye ya mafaranga n'ubundi akomeza gusohoka aigana hanze y'igihugu
akomeze
abe mu gihugu muri Afrika.
Murakoze, turabashimiye. Yari Kwizera Lucky Ahmad atanaskara yenga mwamwishura icyo kuri bya ari karabaza icyo kokogwa kugira ngo abanyafrika baronke uburyo buhagije bwo gushobora kwiteza imbere no gushobora ku yavuze ko ngo ni kuki Afrika to kwishoreramo imari amafaranga ngo abo bya bihugu by'ibihangange bikaza bije gukorana na Afrika mu Afrika imaze kwiyungunganya.
Kijana ndi yanga murindi abanyafrika bashobora kudandaza dushobora guhanahana imari ubutunzi abanyafrika bakaja mu bindi bihugu byo muri Afrika bakadandaza bakiga bakabona yuko bari iwabo iyo bavuye mu gihugu c'iwabo bavuka cy'amavuko bakagenda nk'umuntu avuye muri Senegal akaja muri Ethiopia akabona ko akiriwe akiri iwabo bere nkuko nabiko ndabivuga ijana ntiryanka murindi ibyo twohanahana birashobora kubanda kubagikana n'ibyo twohanahana n'ibindi bihugu bivuye hanze ibindi bihugu bikomakomeye twavuze abarusiya twavuze ababuraya twavuze abanyamerika ariko ntitwibagire abahindi ntitwibagire turki ntitwibagire brezil ntitwibagire ibindi bihugu byose bizokura bizokuka bishaka yuko duhanahana ubwenge ubudandazi kuko mwarimu yabivuze matière première ni ukuvuga ubutaka abanyafurika bafite ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika birafise ubutaka bufise ubutunzi bwinshi baravuga nike baravuga cobalt baravuga si kibi na gato ariko baturesha si kibi na gato yuko haza benshi ahubwo twitegure dusukure inzu yacu basange dukomeye basange dufise ubwenge.
Dufise ku murongo kandi Andre Njejimana, uratwumva?
Ndabumva cyane gose.
Uduhamagaye urihe?
Ndi Gitega i Burundi.
Ufise ikibazo icyumviro?
Dice icyumviro kuri ibintu bijanye nuko nova ko ariko hara ni konkete igira kabiri iba iriko iba ku banyafrika muri icyo gihe gice kagubwa mbere abategetsi b'abanyafrika nabo nyene barakwiye kubona ko Afrika hageze igihe yikukira. Muri make je mbona ko Afrika itari kukira kuko mu gihe amafaranga yose tukiyashira mu dolari tukiyashira mu mayero kadomo ngo niyo madovize gusabaho nk'uko mengo ifaranga ry'abanyafrika nta bakaronki nta France FA amashiringi biki byose tukubona yuko mengo muri kamwe ngo tuyacyasuzugura nicyo gituma abazungu bona bako baragaruka muri gihe baza kugira nuba kari ya konkete nyene muri Afrika iri kirabandanya muri gihe rero ubuharageje reka abazungu batangura kuza neza neza muri Afrika bitewe na cyane cyane kw'izimvururu ziri hagati y'Uburusiya na Amerika n'ibindi bihugu by'abanyaburayo. Muri icyo gihe rero urumva turakeneye intwari zikunda Afrika koko, abaperezida bakunda Afrika bashoboye gukora bakitanga kugira ngo bakore batiziganye. Hamara nije kugira iterambere abo bazungu bamaze gushika komisa natwe mbere hagira ngo kugenda gukonkira kugira konketi abanya n'ibyo bindi bihugu natwe kugira ngo tugire icyo dutebereje.
Murakoze, ndabashimiye. Yari Andre Njejimana. Nze kuri wewe Professor Prosper Njejimana, aravuze ko ngo ni nk'uko basubiye kuza kwigarurira akarere ka Afrika.
Reka tu kuisegureho Fidel Niyongabo waruji komeza riko reka masahara tu janyenshu timu komeja kudutega matuko makuru tukwa wajiza gahukuri umogoro wana hatu ya shoreje. Ndabashimye mwe mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro ngari kumwe na Jeffrey Mutaboma na umukanya.